Muntari nkeya y'uburyo Amerika ryashoboye kuvugana n'abanyagihugu nko mu buseruko mu manuko bushira burengero mu buraruko bushira burengero hagati na hagati abanyagihugu baganiriye natwe bavuga ko baronswa amanoti mashasha ku mazone yabo bigoranye hari n'abatarayaronka nk'uyu mugabo wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira burengero
twaje gutora amahera ku buryo twarindiriye twabuze tayo batuzani tayo barazana twategereje guhera mu gitondo kugira aya masaha urabona amasaha kwamaze kwiterera
umushinga ntaye wundi wavuga ko umuryango wiwe ugiye kwicwa na kigoyi kubera utwo yari afite twose yadutanze mu ndwi iheze yizigiye kuronswa mu maguru masha inoti nshasha zimushoboza gusuma
narengegereje none n'ubu inzara iranyashegira ntahe kuko urabona aho nangura gasabone nkagura utuboga bararagumi ubu nifashe mu nda n'abana barara bararira bakirirwa bararira njyewe navuga ndatanga bacarampa none turampaye n'ubu nicyo gituma nguye aha
umukenyezi nawe ababajwe no gusonzana n'urubyaro rwiwe hejuru yo kubura amafaranga yo kwivuza
aha turateramye rero n'umukanda mu nda turarindiriye ariko amasaha turabona ariko nenga turahaba twihebe ariko batayatuzanira ariko turarindiriye gushyika amasaha aza kugenerera twabona igihe bo kwikebuka bakayatuzanira inzara ni nyinshi uburwayi abana baragwaye twebwe twenyine ntabwo tworohewe tugira inzara tukagira n'uburwayi twabuze ingene twoza turiyunganganira ngo tugure akanini
umugabo wundi we n'abana ntibakija ku ishuri kuva mu ntango z'indwi
nk'ubu no gutaha muhira inzara mu nda n'inzara abana muhira bariko barahwera no kuja ku ishuri bamwe bamwe basibye kubera batacho baraye bariye ubona n'umukuru n'umwe adushikira ngaha anya agatuma tubwira ati ntituyaronka tugaheza tugataha akaja kubara yarabutse umutima muhira nta kigenda kuko nta kandi nta rindi faranga nari mfise cyo kwifashisha
umunsi wa nyuma wo kwikurako inoti za kera hari ku munsi wa gatandatu uheze ariko hari abanyagihugu nk'uyu mworozi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bacibaza ko bokwakirwa yahuye n'ijwi rya Amerika ashaka gusubiza 180,000
iminsi yaranjanye ndayafise 180,000 nasaba kuti bayantore none raba ngiri mu dutunganiriza mutwakiri ibyacu nukuri birangora afise akantu nguma nkurikirana muhira nta hamwe yansubira kuronka kagatungwa gaka ni guca ngumuko nyene kandi nanjye shonje ndari mu kunyica bambwiye ati ntibikunda
turetse bategerezwa gusubizwa n'amazone ayo bikuye ko n'abayafise ku makonti nk'aba bo mu ntara ya Gitega hagati na hagati ntiborohewe
ibyo ntingwane cyane ko nyine bavuza kurangura ibintu mugabo nk'uko ntibikunda ko amafaranga twayabutse
ntacyo byaba bidufashije tutaratuko dukeneye kandi bamwe bamwe tugwaje bamba kugura imiti byaba bitugoye
bamwe mu barimyi bo mu kiyaci mbo bavuga ko akazi kahagaze
nimba wagomba gutera ifumbire mu muceri nk'imifuko 200 bica bihagarara icyo ni cyambe abakozi baba bakeneye amafaranga none uzobahe ayo udafise nibishoboka yuko baguhe 100,000 intica ntikize none imifuko umufuko w'ifumbire ugura ngahe nturi mu mahera 45,000 none amukozi abakozi bakoresheje ucyubaha amafaranga ukuye
abacuruza nabo babajwe no kubona bataronse igitigiri cy'amahera bifuza bigatuma haba n'iduzwa ry'ibiciro
nko bakazi kahagaze n'ikiro cy'inyama ngaha mu isoko cyamaze kuduga kubera umuyangayanga nkubagize ngaze korotera amahera bakamuha 500,000 nta 500,000 bigura inka inka usanga igurwa 3,000,000 urumva rero iryo duza
David Kwizerimana mukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC ku murwa mukuru wa politiki Gitega avuga ko bigoye kuronka amanoti mashasha mu mabanki ariko arahumuriza abakiriya
ejo amabanki atari make ntiyashoboye gukora kugira ngo dushobore kuyaprovisiona muri ayo mabanki n'uyu munsi akoze nabo nyine ntibashobora kuca baduhaye bararanye kubera ko usanga bafite make bategereza kuduha umuhango kugira ngo baze kubanza kuyaprovisiona muri BRP natwe bashobore kuduha bavuga yuko n'abanywanyi baca barindira kugira ngo tumaze kuyaronka yabahereze tuyaronka kugira ngo tuyabike tuyaronka kugira ngo tuyahereze abenegihugu baba bayakeneye ibikorwa bibandanye bimeze neza
umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB amenyesha ko amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yahawe itegeko ryo gutunganiriza abakiriya bayo kandi ko n'abanyagihugu bayatanze ku mazone batanguye kuyahabwa Dieudonne Murengerantwari agabisha abatubahiriza amategeko yatanzwe ko bazohanwa
duhamagariye amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura ku bijyanye n'amafaranga y'abenegihugu yegeranijwe n'abajejwe intwaro twashaka kumenyesha ko abakozi ba banki basanzwe bari mu ntara zose bari ku kizwi kugira ngo bafashe abajejwe intwaro gusubiza abenegihugu amafaranga yegeranijwe kandi iyo gikorwa cyaratanguye bamwe bamwe baramaze kuyaronsa.
Inoti nshasha zatanguye gukoreshwa kuva ku munsi w'Imana uheze. Perezida Ndayishimiye yari yatangaje imitsi mike imbere yaho ko guhindura inoti ari imwe mu ngingo z'umugambi wiwe wo kunagura ubutunzi bw'igihugu, agabisha abashaka kuburabuza ko azobahereza mu buroko. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.